Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza inshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'akakanya. Kwezi kwa gatatu buri mwaka kwa hariwe umugore, bamwe mu bapfasoni b'abarundikazi bemeza ko nubwo hari intambwe imaze guterwa mu guteza imbere uburinganire, inzira ikiri ndende mbere y'uko uburinganire nyabwo bugerwaho.
Bashinganahe nabo nyine turagaruka ko twababwira tuti bashinganahe bacu mutadushyigikiye burya hari aho tutoshika kuko twese tumaze ibirarire.
Uwo ni umupfasoni Penta Haimana, ashinzwe iterambere n'imibereho myiza y'umupfasoni mu ishyirahamwe MAC.
Ariko ndavuga ko habaye intambwe, kivuga ngo byaratunganye byarabaye neza. Mugabo ndiko ndaraba nk'amabanga abazeza atari nk'igihugu kimwe kimwe n'ukuri, bacabona yuko abakenyezi bari hasi.
Uyu nawe ni umupfasoni Marie Louise Baricako, uyobora ishyirahamwe ry'abapfasoni riharanira amahoro. Umunyapolitike utavuga rumwe na leta muri Uganda yahamagariye abatuye icyo gihugu guhaguruka bagatangiza imyigaragambyo y'amahoro yo gukuraho Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi. Perezida wa Nigeri ucyuye igihe Mahamud Isuf yegukanye igihembo cy'ubuyobozi bwiza cyitiriwe Mo Ibrahim. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho leta itegura gufungura abanyururu benshi mu rwego rwo kugabanyiriza umutwaro gereza zarengeje ubushobozi bwazo. Thomas Kamilindi aduhe ibisobanuro.
Iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye rivuga ko abamaze byibura imyaka 5 muri gereza bashobora gufungurwa, kereka abashobora kubangamira no guhungabanya umutekano w'igihugu. Abafungiwe ibyaha byo gukoresha nabi no kunyereza umutungo wa rubanda nabo bashobora gufungurwa baramutse biyemeje gusubiza ibyo basahuye, inyungu zabyo n'amagarama y'imanza zabo. Muri make abanyururu bashobora gutaha bose hamwe bagera ku 5,255, ni ukuvuga byibura 40% by'abarundi bari muri gereza muri iki gihe. Icyemezo cya Perezida Ndayishimiye kije nyuma y'amezi 2.5 arekuye abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu.
Umunyapolitike utavuga rumwe na leta muri Uganda yahamagariye abatuye icyo gihugu guhaguruka bagatangiza imyigaragambyo y'amahoro yo gukuraho Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi. Umunyapolitike Robert Chagulanyi uzwi nka Bobby Wine niwe watanze iyo mpuruza nyuma y'igihe gito atsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa mbere. Muri ayo matora Perezida Museveni yatsindiye kuyobora manda ya gatandatu ku majwi 58%. Bobby Wine bari bahanganye we onye 35%. Gusa uyu munyapolitike yaje kutemera ibyavuye matora, avuga ko ayo matora yibwe kandi ko yarimo uburiganya bwinshi. Yaje kujururira inkiko asaba ko amajwi yatangajwe na komisiyo y'amatora agirwa impfabusa, ariko nyuma za gukura ikirego cye mu rukiko asobanura ko atari yizeye imikirize y'urwo rubanza. Kuri uyu wa kabiri Bobby Wine yahamagariye abaturage guhaguruka bakarwanya ubutegetsi avuga ko bubakandamiza bukabahindura abaja. Kuva amatora arangiye mu kwezi kwa mbere, uyu munyapolitike utavuga rumwe na leta yakomeje kuvuga ko abayoboke be bashimutwa abandi bakaburirwa irengero. Polisi ya Uganda yo yahise yamagana ibyavuzwe na Bobby Wine, ivuga ko ibyo ahamagariye abaturage gukora bitemewe n'amategeko. Yahise ivuga ko nayo yiteguye gufata igashyikiriza inkiko abazica amategeko. Muri Guinea Equatorial umubare w'abantu bamaze gupfa bazira inkongi y'umuriro yatewe n'ibikoresho bya gisirikare umaze kugera hafi ku 100. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itanga Ishaka.
Ku munsi wa Mungu mu bigwati by'Imondong kwa Mtoma mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bata, abategetsi batangaza ko ibisasu byaturaguritse mu makambi ya gisirikare atandukanye, hakomereka abantu bashika ku 615. Leta itangaza kandi ko muri 316 bavuwe bamaze kuva mu bitaro, abandi 299 basigaye mu bitaro bitandukanye mu gisagara. Ubutegetsi bumenyesha kandi ko abantu barenga 60 batabawe bakugwa munsi y'inyubakwa zabasenyagurikiye ko. Perezida Teodoro Obeng Nyuma yavuze ko leta igiye kugira inama yihuta kugira bakore amatohoza y'uburyo abashikiwe n'insanganya boshikirizwa imfashanyo zigiye gutangwa n'igihugu imbere y'uko iziva mu mahanga zibashikira. Leta imenyesha ko amatohoza yatanguye kuri uno munsi wa kabiri mu kumenya icyatumye ibyo bikoresho bya gisirikare bita amadinamite biturika. Umukuru w'igihugu yari yatangaje ko icyatumye haba izo nsanganya byatewe n'ukutitaho neza ububiko bw'ibyo bikoresho mu makambi ya gisirikare, bigatuma haba ingaruka mbi zisenyagurika y'amazu y'abantu n'inyubakwa zo mu gisagara cya Bata.
Perezida wa Nigeri ucyuye igihe Mahamadou Issoufou yegukanye igihembo cy'ubuyobozi bwiza cyitiriwe Mo Ibrahim. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilende.
Mahamadou Issoufou w'imyaka 68 y'amavuko ategetse manda ebyiri zikurikiranye kuva mu kwezi kwa kane 2011. Yubahirije itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Niger manda ya gatatu. Aritegura gutanga ubutegetsi mu mahoro bwa mbere mu mateka y'igihugu cye mu kwa kane gutaha nyuma y'amatora yo mu kwezi gushize. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuyobozi w'ikigo Mo Ibrahim gitanga iki gihembo, Festus Mogae wahoze ari umukuru w'igihugu cya Botswana, asobanura ko Issoufou agihawe kubera ko atatatiye amasezerano yagiranye n'abaturage ba Niger. Hari hashize imyaka itatu iki gihembo cyarabuze ugihabwa. Mahamadou Issoufou akaba abaye uwa gatandatu ucyegukanye kuva cyashingwa mu 2006. Igihembo Mo Ibrahim gihabwa abantu bayoboye ibihugu cyangwa guverinoma muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara baba baratowe na rubanda bakava ku butegetsi nyuma ya manda bemerewe n'itegeko nshinga, kandi babaye indashyikirwa mu mitegekere yabo. Utwaye igihembo Mo Ibrahim ahabwa amadorari 5,000,000 inshuro imwe rukumbi, ariko hakiyongeraho andi madorari 200,000 buri mwaka ubuzima bwe bwose.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yategetse ko isoreshwa ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi mu bigo abagenzi bategeramo imodoka mu mujyi wa Bujumbura bihagarara. Abagenzi bakiriye neza icyo cyemezo ko basanga kizagabanya amafaranga basanzwe bariha mu ngendo zabo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nacyo gisagara kugeza ubu kirimo imirimo nka yose ya leta n'amashyirahamwe yigenga na mpuzamakungu hatibagiwe za ambasade zose, amashyirahamwe y'abashoferi b'imiduga, amapikipiki, imiduga y'amapine atatu izwi nka tuktuk, hamwe n'amakinga bishishwa amafaranga aragwiriye. Abakuru bayo bari bamaze imyaka itari mike ari bo batunganya igikorwa cyo gutorokanya amafaranga asabwa ku bituro byaba iby'imiduga ija mu ntara zitandukanye hamwe n'ikorera hagati mu gisagara. Hejuru y'amafaranga y'amashyirahamwe nayo ashinga manda ya chanhi ya dabu ulichibuwa tuga hizi ngingo hubigie guhinduka. Mvuki zubushika nganji bugini mwara yu hagati ya sigura kui ngingo ya fashu emu nhumbero yuku ilinda kule mera wanyaki hugu siye nguriki.
Ama franga yose ya uratozwa nabo walimura ya mashira hamwe baya toza veni vzuma wa shoferi atorezwa mubituro alagari kuwera kuko ya hali kuhalivo nekeza kugomba kuitira nyivinu. Aba mberi barongoye aya mashira hamwe wakabasa ugeko bachabaka imitasi abo bahora batuma kujya kutoza amafaranga. Abantu bonyene barekuriwe gutoza amafaranga ni abantu barungiswe n'ubushikiranganje n'abatoza koli bashasha nibo bonyene bariko barakora igikorwa leta yabatumye. Abasigaye bose ntaze hagira umushoferi azosubira kwakwa n'ifaranga narimo. Duhora tubibona hari n'ababiruka ko mbere bigakomera, ntaze hagire umuntu numwe asubira kwa kufaranga kuko twabonye ari igikorwa cyo kubaremereza cyane, kandi ahanini kikaba kiriko kiratera ugomba kwitiranya ibintu cyo akononera igikorwa gihambaye kiriko kirakogwa n'ubushikiranganje kijanye ni ku kwezi gahinyuza.
Uko kwezi kwa gahinyuza kuvugwa ni president Evariste Ndayishimiye yakugenye amaze kwemanga ko yasanze n'imiburi y'iburi imiryari zenga 40 ku mwaka zinyuruzwa mu matagisi n'amakori yatozwa mu makomine kubera abantu bikika mu kiza.
Na kamaramaz kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi. Zizo 45 zagiye. Ahariho ndabagabishije bazitanira bimenye. Ubu ni babenye naribo baja kupima bigeragereza. Ubushikiragaje bw'intwaro hagati. Bukazorunyika baza guhinyuza. Bagasanga baciye bunguka. Ni musitanira bayahora yiba. None twovuga ko arinde. Tuzovuga ko arinde yahora yiba. Ubu tuzoza turaza twirabira. Ubu tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi. Biramara maji. Twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka. Ni mwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjira rugacha turi ama miliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye. Ayo mahera yokoze iki?
Mu gisagara cha Bujumbura ho nyene naho umushikanganje yajeje intwaro yo hagati ya kuvendira ko buca yemeza ko kundwa imwe yasanze hibwa renga imiliyoni 120. Abanyonzi bagendeje mu pikipiki n'abandi baganiye n'ijwi rya Amerika bariruhutsa.
Azakiriye neza. Hari byo twatanga bitajyana muri re twahohoterwa. None utanze amafaranga cyane ikintu nta kimwe baguhaye umva yashikaye. Bipanye naho uri bakaguca bitanu. Je rero nta n'ikintu nta kimwe baguhaye. Basanga nyene uyabayahaye ku nyene akaguhohoterwa.
Nyene kwaba abantu baturenga nyene ba. Nimwe utwara nirwa tarehe demere okwezi twatana ngwane zo duteza nazi.
Uyo kabisa turabye kuno bariko barakora. Urabona ko bakora badakora nk'abajya. Kuko bajya badukwara nabi ugasanga murana shwanye. Byangombwa difatuka bimwereka. Umaze kubimwereka akacavuga ngo kuwarengeje ko numunsi umwe kucyo gitasi rwamande ariko ntaje gitasi baguhata ayo mande. Ni kuvuga mande baguca neyo biba bishaki. Nka station ne muramuna ya Rideni. Usanze rero warengeje ko nk'imisi nk'itatu turaza kuyitora. Ucitanga igihumbi kiburuka cyangwa 5000. Ari yashaka ngo yaguca. Kandi kingi yashobora no kurifunga rikigwa idakoze naho mugati wore. Kumye ibyangombwa je amafaranga ndaza kuyazana ku mugoroba. Umugabo mpikinga nkore. Ukama nka karanga muntu na karanga muntu n'umuntu ushobora kuyihera. Kubera ubukora ngaha mu baraba. Ati ndaza kuyazana. Bikaca byanki kinga akaca libika agahengera ku mugoroba. Akaca kuvuga ngo mpa bitatu kibure bibiri. Kujena kuyagurana ukacuyamo kinga yagirwa jingi ngo kona babakuye ingingo jena yakiriye neza cyane
kwa bya gene cyagubera nimaze kujya muri mere ni saba ngo n'ubundi twaye abantu kazi yo yagirana
kwa amafaranga ntituzi yajanye ya gitasi ntamere cyanditse
byo ntibyo reka guhimbara umuntu kuko mu bisanzwe burya twebwe umwanya umwe twibwa kabisa twibwa twibwa kweri vya duhimbaye ntawe bitahimbaye turaryohewe nyene kuko muzigura tuvuye ko naho tuzobandanya turi hademire
umukuru gisagara cha Bujumbura yahawe amabwiriza kwazicana n'abatwara aya mashira hamwe yabunguruza abantu n'ibintu kugira ngo hatunganywe bushasha ukuntu hatozwa amafaranga y'abanywanyi babo mu Burundi amapikipiki n'amakinga ni bwo buryo bwa mbere bukoreshwa mu kwiyunguruza mu gihugu cyose hari amapikipiki yarenga 25,000 mu gihe amakinga acishwa amafaranga arenga 23,000 icya gatatu cyavyo kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura utubona barenga 170,000 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Ejo tariki ya 8 isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Uyu munsi ubaye mu gihe hari byinshi abagore barimo abarundikazi bishimira kuko birimo kubaganisha mu nzira y'uburinganire ariko bakagaragaza ko iyo nzira ikiri ndende. Abavuga ibyo barimo umupfasoni Penta Haimana ushinzwe iterambere n'imibereho myiza y'umupfasoni mu ishyirahamwe Mark na Marie Louise Baricako uyobora ishyirahamwe ry'abapfasoni riharanira amahoro. Umupfasoni Haimana aratangira avuga ukuntu uburenganzira bw'umupfasoni bwifashe mu Burundi muri iki gihe. Bombi bari kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Cyambere cyoco twebwe nk'abari mu ishyirahamwe Christo Mark Ministre Africain de Compassion na cyane cyane abakenyezi duhurikiye yitwa Sefa Compassion de la Femme Africaine turashima ubwa mbere ariko reka mbanze nifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose abarundikazi atari barundikazi abakenyezi bose bo ku isi yose. Rero nk'ugarutse ikibazo mwari mumbajije mu Burundi by'ukuri urazi ikibazo umukenyezi afite ubu turashima aho bigeze kuko nk'akarorero mu bashinga amateka ibikemerenga 30 n'abakenyezi bakemuza amateka ibikemerenga 40 n'abakenyezi muri guverinoma wa Shikiranganji 15 dufite batanu n'abakenyezi no kuvuga hari intambwe tugeze ko ibyo tukabishimira leta yacu tugashimira n'icyubahiro mukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye kuko urabona ko by'ukuri umukenyezi urazi ikibanza ariko arahabwa ubu biri ku ntambwe z'ukuri twavuga bigushimishije ugereranije no mu myaka yahera kari ntibashobora kubona umukenyezi ashobora gufata ijambo ntibashobora kubona umukenyezi yiyungunganya muri ibi hari ibisata bimwe bimwe atashobora kwiga hari ibyo atashobora gukora kuko byagaragara ko umwenda arakumiriwe ariko by'ukuri turashima ku ntambwe bigeze ko kandi by'ukuri ibyo byose tukanabishimira leta yacu kuko nk'uko bivugwa ko ari leta mbyeyi kandi ari leta nkuzi urabona ko by'ukuri ni mubyeyi kandi by'ukuri ikibanza umukenyezi afite ubu turabishima aho bigeze
ibintu mubona ko bitarashika ku rugero mwifuza ku bijyanye n'agateka k'umufasoni ku bijyanye n'uburenganzira bw'umufasoni ni nk'ibihe ibintu mwibaza ko byoba bigikenewe kunagurwa
murakoze cyane nk'uko navuze ati ntambwe ishimishije turifuza yuko byo kongererwa kuko ugerageje kuraba hariho nk'amwe hamwe usanga umukenyezi agenda arakumirwa gato bagise amakenga bavuga ati ibi nitwobira umukenyezi nk'ubuzi ntiyo gukora kubera ari ibyo kwibaruka ngo hari amezi icyenda witeze ko atazokora akazi ariko nk'uko by'ukuri ikivugo dufite umwaka kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi si ku giterambere kuri bose ni ukuvuga ubukerebutsi bwacu by'ukuri turakeneye yuko bugaragaza bakabona ko by'ukuri burya umukenyezi arashoboye kandi n'ibyo arashoboye ariko rero bwa bukerebutsi bwacu turakeneye yuko rero tujya ku kizi abakenyezi dushire ko dukore tubereke ko by'ukuri dushoboye n'aha handi bavuga ati oya aha twobakumira bihere biveho nyiricyubahiro yaravuze ati ubu tugeze aho yuko yaba umukenyezi yaba umugabo amahirwe aba amwe ni ukuvuga ubukerebutsi bw'umuntu nibwo buzomuranga ndetse bukamuha kuronka imyishirizo icyo twanaziga atari n'ibi bice twiyumvira ngo 50 cyangwa 40 oya ahubwo bikarushiriza bivanye n'ubukerebutsi zogenda turerekana by'ukuri yuko dushoboye
rigome ku byerekana aho umukenyezi muri rusange mu Burundi haba mu babirimizi mu bakenyezi eka baruguru canke ahandi hose uburenganzira bubafise bungana iki mu miryango byifashe gute hari ikintu mubona gikwiye kunagurwa
murakoze nk'uko twavuze ati hariho intambwe ugerageje kureba no mu bakenyezi b'irimizi ubu urashobora gusanga abakenyezi b'irimizi bagiye mu makoperative bakajya hamwe bakiyungunganya ubu turabona hirya no hino abakenyezi bahabwa ijambo abakuru b'imitumba ugasanga n'abakenyezi hirya no hino ugasanga bajya twita ngo abanyemisikiya ugasanga harimo abakenyezi ugasanga umwirimizi barafite koperative yo kurima ibiraya kurima ibijumbu bitera ibitoki hirya no hino ugasanga harimo kwiyungunganya hagati y'abakenyezi urabona ko umukenyezi ubu ariko arava mu kinyegero akajya ahabona ariko rero nk'uko muvuze ati icyo nagurwa ugiye kuraba muri aba bakenyezi b'irimizi hariho bamwe usanga bagiye cyo ugasanga bubakanye bararikahura ugasanga bamwe si bose ariko bashobora kubona bamwe bataragira ahantu ngo batahure yuko umukenyezi nawe burya arafite akamaro akumva umenga agiye yoba ashaka kumurengera oya ariko ugasanga ari abashinzwe batarabitangura nabo bo turifuza yuko babitangura ahubwo bakadushyigikira kuko burya twebwe nk'ishyirahamwe rikristo ijambo ry'imana riratubwira ngo burya umukenyezi akwiye kuba igitsibo cy'umugabo wiwe ariko kandi n'umugabo nawe aragaruka agakingira umukenyezi wiwe ni ukuvuga abagabo bakifuza kudushyigikira bakadutera intege bakabona by'ukuri yuko ibyo two turakora kuko burya batagiye baradutera intege twocika intege kuko nibo mu bisanzwe tunavuga ko ni protection ariko natwe n'abakenyezi tukagaruka ntitwibagire yuko turi ba nyarugo inshingano zacu tuza kuzikora kuko ijambo ry'imana ridusaba tukubaha abagabo bacu tukababera igitsibo mu mutwe hama nabo bakagaruka bakadukunda bakadushyigikira kugira ngo nabwo bukerebutsi bwacu bugaragarire bose
yego mu kanya gatoya cyane rwose akamwotera abafasoni mwavuze ko hariho abafasoni gushika ubu ataramenya uburenganzira bwabo akamwotera abafasoni muri rusange ni akahe
akamwotera abafasoni muri rusange murazi ko muri make turafite icyivugo two turakorera ko kivuga ngo ubumwe mu budasa hari ibintu byinshi abantu dukunda kwibaza ngo ni ibidutandukanya imigambwe amadini intara ubwoko ibitsina oya ibyo byose ni ubutunzi imana yaduhaye bujye tugiye hamwe ubumwe buzana ikintu gikomeye duhamagara abakenyezi rero kimwe bakenyezi tuve hasi tuje hamwe dukorere hamwe dusengere hamwe dusangire ibyiyumviro dusangire imigambi dushyire hamwe inkomezi zacu kugira ngo dushobore kugana kugaragaza ubukerebutsi dufite kugira ngo dushike ku iterambere riramye. Kandi ikindi nacyo ibyo zose tubikore twitwa ko turi ba inarugo, dutunganye neza iby'imigambi y'iterambere, tubere isoko ry'iterambere kuri bose, ariko kandi tugaruke no mu ngo zacu, twibuke ko turi ba inarugo. Ibyo dusabwa nk'inshingano za ba inarugo nazo nyine tuzishyire mu ngiro, tuzikore uko bisabwa. Rero ibyo numva navuga ati bakemezi tugire umunsi mukuru mwiza, ariko kandi sibyo gusangira ibyiyumviro, gusangira imigambi, gushyira hamwe inkomezi kugira ngo dutsane iterambere rirama ku miryango yacu, ku gihugu cyacu, eka ndetse no mu kibano. Ariko na cyane cyane tukomeze kwibuka ko turi bari na rugo, dusubire twitwararike kandi dushyire mu ngiro inshingano zose dusabwa nk'abari na rugo kugira ngo no mu rugo rwacu byose bikomeze kugenda neza.
Kamumutera abashingantahe muri rusange,
abashingantahe nabo nyine turagaruka tukababwira tuti abashingantahe bacu mutadushyigikiye burya hari aho tutoshika, kuko twese turi magiriranire. Turakeneye ko abashingantahe nabo badushyigikira, bakadutera intege, bakadufata ukuboko, kuko kujya ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abahanuzi babo, ariko nabo bagaruka bakaba abadukingira. Ni ukuvuga yuko uri kumwe n'umugabo urumva ufite ukingiwe. Rero turabasaba ko nabo tumva hafi kugira ngo dushobore natwe kugera kure turi kumwe nabo, kuko byose tuza kubikorera hamwe nabo.
Engineer Penta Haimana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi uri hejuru, umunsi ukomeye wahariwe abapfasoni ku isi yose. Murakoze.
Murakoze namwe.
Uruhara rw'umupfasoni birafishe byinshi twabivuga ko turafise ibintu byinshi byabaye, ibintu byinshi byakoretse. Uno munsi ibihugu byose byo muri ayo ntara ntitwavuga ko bigeze ahangana. Hariho bimwe bimwe byagiye kare bimaze gutera imbere cyane, n'ibindi biriko biraza. Ndabona yuko hariho intambwe yabayeho cyane cyane ku cyerekeye umukenyezi mu byo kurongora igihugu, umukenyezi mu by'ubutunzi, umukenyezi mu by'ibintu byose bikorerwa ahandi atari ibyo mu rugo gusa. Hariho intambwe yakoretse nini, nuko nyine ubu tugeze mu kindi gihe cy'iki kiza cya korona, nacyo nyine mbona ngo gisa n'iko kiriko cyahindura ibintu bishobora guhinduka cyane. Mugabo tubirabye neza, hari ibihugu by'ukuri ubona byateye imbere
muri iyo ntara yose. Nk'uko mubivuze hari intambwe ikomeye, naho iyo ntambwe itangana mu bihugu bitandukanye, ariko hariho n'abavuga ko intambwe ikiri ndende kugira ngo uburenganzira bw'umufasoni bugaragare, kugira ngo eka umufasoni yishire yizane ronke ibintu byose afitiye uburenganzira, ibintu mwifuza mubona ko gushika ubu bitarashikwa ko muri ivyo bihugu nyene cyane muri iyo ntara. Ni hibi
hari byinshi n'icyo ngo tubiheze byinshi, ariko ndavuga ko habaye intambwe, si ukuvuga ngo byaratunganye byarabaye neza. Mugabo ndiko ndaraba nk'amabanga babajeza atari nk'igihugu kimwe n'ukuri, bacabona yuko abakenyezi bari hasi, barashashirwa hasi. Hariho mu buryo bwo ku ibihugu nk'ibindi biradakungora kubivuga nk'uko uri kurambaza, kuko mu bihugu byose ntituri hamwe ntitugeze hamwe. Hari abagiye bariko baragenda badusiga. Mugabo tubiravye neza tugabiraba muri rusange, intambwe irasaba ndende. Igitume kiri ndende ni iki? Abakenyezi ni benshi. Ubiravye rero nabo bitwa ko baserukira abandi baracari bake cyane. Uravye igitigiri c'abakenyezi bariho mu bihugu. Hanyuma hariho ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere uko kenshi usanga abakenyezi nabo nyene bataramenya neza uburenganzira bwabo, hanyuma kandi bakaba bacibaza kubera abantu bose bibaza ko bashikenyezi batabishobora cyangwa batabishoboye, nawe bikakuzamo mu mutima ukibaza ngo ntubishoboye. Ni igikorwa rero turiko turakorera ko kugira ngo twubahure abakenyezi. Tuvuga ibi bya politiki, abakenyezi bose barishifuza kuja mu nzego, sibyo? Kandi twese turifuza ko abakenyezi baja mu nzego. Mugabo bazobasanga hehe ko bataja muri politiki, ko batiyangaja? Kubera iki? Kubera hariho umuntu ucitwa kulture kitari na kulture by'ukuri, yemeje yuko abakenyezi bataja muri politiki. Kwivyo n'ivyo abagabo, abakenyezi ni ba inarugo, ntibagume muhira.
Kuri icyo kibazo akamumotera abafasoni ni akahe muri rusange?
Akamumotera abafasoni muri rusange nuko abafasoni bose bomenya kwiza igihugu baraba nta muntu numwe azukuvugira ibyo wawe nuko we wovyivugira naho hoba abagabo benshi bariko baravugira abakenyezi ntibazoshobora kutuvugira nkuko twebwe twokwivugira ni ukuvuga rero yuko birakenewe cyane ko abakenyezi bahindura ingendo bakemera kwinjira mu izo nzego bakinjira mu biraba igihugu byose bakabifata nk'ibyabo izohindura na twebwe muri repubulika turavuga by'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi hari ibivugo nakunze cyane baduye baduhaye tugendera ko twumvikanye ko twese nk'abakenyezi so icivugo kivuga ngo uburongozi bw'abakenyezi turondere impinduka zidakumira
igome tukivuga nyine ku byakiye iyo mpinduka ikakurya kumirwa hari makuru atangazwa avuga ko naho hariho iterambere mu byerekeye ibibanza bafasoni baronka muri politike baba mu nama nshinga mateka ikamuri leta no mu bindi bibanza byo ikagutegeza ku mitumba hari ikibazo gihambaye cyane gose kikiri mu mitima y'abantu bamwe yamwe usanga mu fasoni acinyizwa yaba mu fasoni ho mu bisagara bikomeye cyane mu mihana ya ruguru icyo kibazo ku bwanyu cifashe gute cyane corangira gute
ega naho biza byose umukenyezi kirazira yuko avuga kirazira ko umukenyezi avuga ijambo kuko avuze ijambo ridahuye n'ibyo uri kuravuga byitwa icaha nico gituma n'abakenyezi n'abakenyezi bumva bashira mu nzego akenshi si barye babishoboye akenshi inzego bagushyizemo akaza gutora bakagushyiramo uramenye yuko atari hari naho usanga atari cyo kibanza cyawe ibyo nuko turabyirondera tuzobyirondera tubishike ko duhimiriza abacu kugira ngo babishike ko naye nkanjye abakenyezi kenshi umugabo wese yumva ashaka kwerekana ko ari we ategeka kugira ngo yerekane ko ari we ategeka yirada ngo ni gutumiza uwundi nicyo kimwerekana ko akomeye kenshi n'ukuri nibyo abakenyezi benshi baracinzwa abakenyezi benshi barahohoterwa abakenyezi benshi baramererwa nabi haba mu ngo haba mu buzi abakenyezi benshi abagabo benshi ababonamwo kuryamana nabo haba mu kazi haba aho muhurira haba aho mugendana babakubonamo ibyo ugaca usanga birahinduye agaciro umuntu ashobora guha uwundi ugaca usanga birahinduye n'agaciro wowe nyine wokwiha abakenyezi benshi bamba bagenda binyegeje baja kure y'abantu kubera batinya yuko usanga babafashe muri ibyo
izo zohinduka gute akamumotera abashiga ntahe nkaka
izo zohinduka ikintu cyohindura ibyo bintu kandi tuguma turiko turavuga n'umunsi abashinga ntahe n'urwaruka n'abakenyezi n'abantu bose bazomenya yuko uwo mutwaro w'abakenyezi ngo agateka kazina muntu k'abakenyezi atari umutwaro w'abakenyezi gusa ntukaba umutwaro w'abakenyezi gusa kuko turiko turondera iki turiko turondera ibihugu byiza gusumba turiko turondera ibihugu biraba imbere birondera iterambere ibyo rero n'impaka abagabo urwaruka abakiri bato n'abakuze na cane cane abategetsi bafashe mu minwe icyo kibazo cyo gukumira abakenyezi no kubagumiza hasi bagumiza hasi kugira ngo bakigire ikibazo cy'ukuri cyo gushyira imbere umutegetsi abivuga ati abakenyezi birinda kubashyiramo
Professeur Bani Louise Mbarichako umukuru w'ishyirahamwe Mouvement Idamahoro murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika ku uyu munsi uri hejuru umunsi amakungu yose ahimbaza umufasoni mwakoze cyane rwose
murakoze cyane
Shuti muduteza matwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9
ni radio ijwi rya America iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.